Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nchuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Aloyse Bigirimana
na Fidel Niyongabo, nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Hiyongereho n'ikibazo tuzi cy'umucamanza gufata ibyemezo byo kurekura abahamijwe ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi n'urukiko mpuzamahanga batarangije ibihano byabo. Nagahoma munwa, yari akwiye kumenya ko icyaha cya genocide kitanasaza.
Uyo ni Bernard Makuza, perezida wa Sena y'u Rwanda, agaya imikorere y'umuyobozi w'urwego rwasubiriye sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashyiriweho u Rwanda.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatororokanije imiliyoni amajana n'amajana y'amadolari y'imfashanyo igenewe Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifatiye mu gahanga no musi wa gatanu James Comey yahoze ari umuyobozi w'ibiro bijeje gutohoza ibyaha FBI. Leta y'igihugu cya Uganda yatangaje no musi wa gatanu kwishobora kwakira abanyafurika 500 barondera ubuhungiro bavuye mu gihugu cya Israel.
Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo urugendo rwa Perezida Ali Bongo wa Kongo turazibashikiriza mu kanya. Imbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyashikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel, waduteguriye amakuru yahe?
Urakoze Aloyse ku makuru yereke ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump yifatiye mu gahanga no musi wa gatanu James Comey yahoze ari umuyobozi w'ibiro bijejwe gutohoza ibyaha FBI. Perezida Trump yavuze ko Comey ari umubeshi ateye iseseme. Yavuze ko kumwirukana mu mabanga yiwe ryabaye iteka rikomeye kuri we. Ibitutsi vya Perezida Trump bibaye mu gihe Comey yariko amenyekanisha igitabo ciwe agiye gusohora, High Loyalty, Truth, Lies and Leadership, kivuga kukuba intahemuka kukuri, ibinyoma n'ubuyobozi. Bitegekanijwe ko ico gitabo gisohoka mu ndwi iza. Ico gitabo kivuga ku migenderanire itoroshe Comey yagiranye na Perezida Trump igihe yari umuyobozi w'ibiro FBI. Perezida Trump yavuze ko James Comey azwi kuba ari umuntu amena amabanga kandi ari umubeshi. Atangaza ko yamenye amabanga ku makuru y'ibanga akomeye ko kubera izo mvo yotegezwa gukurikiranwa n'amategeko. Ibyatangajwe na Trump bizanye n'ibiriko bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi z'abamushigikiye bigenewe gutyoza James Comey. Igitabo cya Comey kirifatira mu gahanga Trump mu kuvuga ko ari umuntu atakuri na kumwe afise muri we. Atangaza ko ubuyobozi bwiwe bwerekeye we gusa ku giti cyiwe kandi ko ashaka ku bantu bose bamubera intahemuka. Tuze muri Afrika ku byerekeye Kongo, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko rishimishijwe n'inyishu ikomeye ku kamo ryateye k'imfashanyo igenewe Kongo. Byitezwe ko amafaranga abatanga imfashanyo bakoraniye mu gisagara cya Geneva mu Buswisi no musi wa gatanu batororokanya umuriyaridi n'imiliyoni 700,000 y'amadolari agenewe kugarukira miliyoni 13 z'abanyekongo bageramiwe. Umutegetsi mukuru ajeje imfashanyo zihutirwa mu ishyirahamwe ONU, Mark Lowcock, yabwiye abamenyeshamakuru ko intambwe zikomeye zashyizwe ko ku vyerekeye ugushika ku mugambi w'ugutororokanya umuriyaridi n'imiliyoni 700,000 y'amadolari agenewe igihugu ca Congo. Yamara yatangaje ko atari yiteze ko bashika ku miliyoni 530,000 y'amadolari uno munsi. Atangaza ko ashimishwa n'intambwe zashyizwe ko, akaba avuga ko ibihugu bitaratanga umuhango ku vyerekeye imfashanyo ivyerekanye ko bifise imigambi yo kubigira vuba. Avuga ko ibintu bimeze nabi cyane muri Congo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gitanga ifashanyo nini cyane kurusha ibindi bihugu byo ku isi, yacemeye kuzotanga hafi miliyoni 67 y'amadolari. Abaserukira abandi bagera ku ijana nibo bari mu nama y'uno munsi kwa gatanu i Geneve. Abaserukira Leta ya Congo ntibari bitavye iyo nama. Leta ya Congo ivuga ko ishyirahamwe ONU rikavya mu kuvuga ku bibazo biri muri Congo. Mu butumwa yashikirije hakoreshejwe video, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yagabishije ko ibibazo biri muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo bikomeye cyane kurusha mu bindi bice byo ku isi. Yatangaje ko miliyoni n'imiliyoni y'abanyagihugu muri Congo basinzika ibikomeye cyane ku kibazo gikomeye cyane ari kubura imfashanyo. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ku yindi nkuru yerekeye Afrika. Leta y'igihugu cya Uganda yatangaje uno munsi ku wa gatanu ko ishobora kwakira abanyafrika amajana atanu barondera ubuhungiro bavuye mu gihugu cya Israel. Israel ishaka kwimura abanyafrika ibihumbi n'ibihumbi bagizwe cyane cyane n'abanya Eritrea hamwe n'abanyasudan. Leta ya Israel itangaza ko binjiye mu gihugu mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Umushikiranganji wa leta ajejwe gutabara kurwanya ibiza hamwe n'ibijyanye n'impunzi muri Uganda, Musa Echweru, yemeje ibyasabwe na leta ya Israel mu kiganiro habamenyesha makuru no munsi kuwa gatanu. Atangaza ko abategetsi b'igihugu cya Israel basavye abategetsi b'igihugu cya Uganda kwemerera impunzi z'abanya Eritrea n'abanyasudani zigera ku majana atanu kwimurirwa muri icyo gihugu. Amenyesha ko leta ya Uganda iriko irihweza ibyasabwe n'abategetsi ba Israel. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR rimenyesha ko abanyafrika basaba ubuhungiro bagera ku bihumbi bine bavuye ku gushaka kwabo muri Israel baja mu bihugu bya Uganda n'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Amakuru ivyo bihugu bibiri vyabandanije guhakana. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru no munsi kuwa gatanu, umushikiranganji wa leta ajejwe gutabara kurwanya ibiza hamwe n'ibijyanye n'impunzi Musa Echweru abone muri Uganda yahakanye ibivugwa ko hari amasezerano yabaye mu mpisho hagati y'ibihugu bya Uganda na Israel ku kibazo c'abanyafrika basaba ubuhungiro bari muri Israel. Israel yakiye abanyafrika basaba ubuhungiro bagera ku bihumbi mirongo ine. Ku bakunzi bo mupira w'amaguru, tombora ya kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya yabaye uno munsi wa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'Ubuswisi. Umugwi Real Madrid wo mu gihugu cya Espagne uzohura n'umugwi Bayern Munich wo mu gihugu cy'Ubudagi, mu gihe umugwi Liverpool wo mu Bwongereza uzokina n'umugwi AS Roma wo mu gihugu cy'Ubutaliyano. Iyo migwi izohura inshuro zibiri. Inkino za mbere zizoba ku itariki 24 n'itariki 25 z'uku kwezi kwa kane, mu gihe inkino za kabiri zizoba ku itariki 1 n'itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Urukino rw'igice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya ruzoba ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu mu gisagara cya Kiev, ni ukuvuga umugwa mukuru w'igihugu cya Ukraine. Naho ku vyerekeye tombora ya kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Europa League yabaye uno munsi kwa gatanu nyene mu gisagara cya Nyon mu Buswisi, umugwi Arsenal wo mu Bwongereza uzohura n'umugwi Atletico Madrid wo muri Espagne, mu gihe Olympique de Marseille yo mu France izohura na Salzburg yo mu gihugu cya Autriche. Iyo migwi izohura inshuro zibiri. Inkino za mbere zizoba ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane, mu gihe inkino za kabiri zizoba ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Urukino rw'igice cya nyuma cy'igikombe cya Europa League ruzobera mu gisagara cya Lyon mu gihugu cy'Ubufaransa ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu.
Urakoze mugenzi wacu Fidel Niyangabo. Iyi programu radio yacu tuyibashikiriza buri munsi kuri radio Nshuti ya Bose FM 88.3 no kwijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Burundi, naho twumvikanira kuri FM 99.9 na FM 95.2.
Tuvikanira kandi mushobora kandi mukudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, kandi no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Inyuma y'amakuru hirya no hino ku isi dutandukira amakuru yo mu karere. Mu Rwanda hasozerewe kuri uyu munsi wa gatanu indwi yo kunamira abazize ihonyabwoko ryabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994. Umuhango wabereye ku cibutso cya Rebero mu karere ka Kicukiro, ahashinguwe abanyepolitike bakomoka mu migambwe inyuranye n'abandi batutsi bagera ku bihumbi 14 bagiye bicirwa hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Asumpta Kaboyi niwe yakurikiranye uwo muhango.
Urwibutso rwa Jenoside rwa Rebero rushinguyemo abanyapolitike bahoze mu ishyaka rya PER barindwi, abahoze mu ishyaka rya PSD batatu, mu ishyaka rya MDR hagaragaramo umwe, ndetse n'uwahoze ari umucamanza mu rukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Perezida wa Sena Bernard Makuza yavuze ko u Rwanda rugira abanyapolitike benshi bafite ibitekerezo byo kurwanya ivangura n'amacakubiri, Jenoside itari bushoboke. Uyu muyobozi yavuze ko hari intambwe yatewe cyane cyane n'ibihugu by'Afrika byubahiriza umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi. uyu muyobozi ariko avuga ko hari abandi batarinjira muri uyu murongo cyane cyane yagarutse ku mucamanza Theodore Meron ukuriye urwego rwasimbura urukiko mpuzamahanga mpanabya rwashyireho u Rwanda ukomeje kugabanya ibihano byahawe bari kwisonga mu gutegura jenoside yakorewe Abatutsi.
Ibyo dukwiye kwamagana kuko hiyongeraho n'ikibazo tuzi cy'umucamanza ufata ibyemezo byo kurekura abahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi n'urukiko mpuzamahanga batarangije ibihano byabo ni agahomamunwa. Yari akwiye kumenya ko icyaha cya jenoside ari icyaha cyibasira ikiremwa muntu ndetse nk'umunyamategeko arandabizi ko ubundi kitanasaza. Kurekura rero abahamijwe ibyaha n'inkiko batarangije igihano kuri icyo cyaha ndengakamere cyane cyane ko ari mu ba abo ngabo bari mu bayobozi bateguye bagashyira no mu bikorwa jenoside niho umuntu yabyita amategeko cyangwa se kwikorera iby'umuntu ashatse nta nkumi.
Uyu mucamanza Theodore Meron yaraherutse kuvugwa nanone n'umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG ubwo hatangizwa icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuyobozi wa CNRG yavuze ko uyu mucamanza akomeje umugambi wo kugabanya ibihano byabamwe mu bahamijwe ibyaha bya Jenoside bari kwisonga mu kuyitegura. Muri uyu muhango kandi bumviswe ubuhamya bw'uwari umunyapolitike muto wari ku rwego rwa serire ariko wabashije gukumira ubwicanyi bw'Anabo Mugisha Aroni ukomoka mu karere ka Gakenke mu gihe cya jenoside. Yari afite imyaka 18 ariko abasha gukumira ubwicanyi mu gace yari atuyemo. Uyu mugabo ubu yagizwe umurinzi w'igihango umuntu utoranywa uba waragaragaje ibikorwa by'indashyikirwa mu gihe cya jenoside. Haba Umugisha yasobanuye uburyo yahanganye n'ibitero byazaga kwica Abatutsi muri serire ye.
Nkoresha inama idasanzwe y'abaturage babwira ko tugiye kwishyira hamwe kandi mbabwira ko amarorerwa ari kuba ahandi. Nsaba buri muturage wese mbere y'umuyobozi ko nta kwijandika muri jenoside. Hari Abatutsi bahungiye mu cyahoze ari serire yacu 8 ibitero biza guturuka hakurya y'umugezi wabaseyaho bita mu baseso. Igitero kije dukora ku buryo tujya gusa nk'abagisanganira tukirwanya ariko Abatutsi bari bihishe muri uwo muri iyo serire yacu dusa nk'aho tubataye inyuma gisubirayo. Nuko Abatutsi bari muri iyo serire yacu kwari 8 bose bararukoka.
Nubwo icyumweru cyo kwibuka jenoside cyasojwe ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi birakomeje bizarangira tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 ubwo hazaba hashize iminsi 100 jenoside yamaze igatwara abasaga miliyoni. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta, tugume mu Rwanda kuraye makuru nyene. Abarokotse jenoside bo mu karere ka Nyabihu bavuga ko kudatanga amakuru ku habereye kwaherereye ibisigarira by'ababo ngo bashingurwe ari intambamyi ku bumwe hamwe no kwiyunga kwabo. Claude Ganza Munyamagana ni umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda, aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Mwaka ushize twaraha tujye nashinguye mushiki wanjye nakurikiraga. Uyu munsi mu bashingura ndimo nabwo ndashingura mukuru wanjye. Ntabwo ari ugukunda guhora mu muhanda ngo ngiye.
Uyu ni umwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi wavugaga gahinda baterwa no kuba batarayishingura babo bose biciwe mu karere ka Nyabihu. Ni akarere gafite umwihariko w'uko ariho hakomoka bari ibikomerezwa mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi kandi ari nabo bayiteguye. Juru Anastase uhagarariye abarokotse jenoside muri aka karere aragaruka ku mazina ya bamwe muri bo.
Ahangaha niho hari indiri y'abari abayobozi bari bakomeye. Mu gihe twagomba kuba dufite amahirwe dufite abayobozi mu gace kacu bakomeye, niba twari dufite umuyobozi w'igihugu tukagira nk'ababagosora n'abandi, ubwo ntitwari dufite amahirwe. Ariko ntabwo twayabona. Aho bagosora amfarusha avuga ngo agiye gutegura imperuka y'Abatutsi, ubwo twari tugize ibyaha. Murabizi ko yakomokaga hariya mu Ijenda, ni muri aka gace tugira ibyago. Habyarimana yari ari hariya mu Gasiza aho bitaga Kazu, n'abandi bakoranaga nabo n'abariya bazigira nyirazo babaye abere atari bo. Abo bose bari ahangaha.
Hari n'abandi bavuzwe nka Juvenal Kajeje wari burugumestre wa komini Mukingo wakatiwe imyaka 45 kubera uruhare yagize muri jenoside, Joseph Nzirore waguye muri gereza n'abandi. Bwana Sebastore Javaro kukiye ku rusengero rw'abadivantiste rwa Hesha ruri mu murenge wa Mukamira avuga ko mu Batutsi babarirwa muri 400 bari hamwe yarokotse wenyine. Ashimangira ko batangiye gutotezwa kuva kera bikozwe n'abo bakoranaga kandi ko ari naho jenoside yageragerejwe mu bihe binyuranye.
Twahembewe rimwe ati nguriza ukamubwira uti rwose ntayo mfite mu 2012 baduhembaga kwimbarana icyumweru ntago byabaga byoroshye wamubwira ngo ntayo mfite rwose yisanzuye ati baravuga ngo murayohereza ati burya nibyo koko noneho ku mutima ukavuga uti kugira ngo nzagire umutekano reka nje mbika nibura 2000 nigomwe ningira n'ikibazo nyabike wayabika yakuguza wayamubonera ariko mu ngoko twahembiwe rimwe ukabukiye afite tinkabanare yamaze ngo burya barayoboherereza ukabura hepfo nuharuguru
padiri tuyishime nayo warokotse asaba abatuye aka karere gusubira ku isoko y'ubumuntu kuko bigaragara ko abenshi babutakaje asanga kwinangira gutanga amakuru yaho bishwe muri genocide bajugunywe ari intambamye ku bumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda
ariko ni ya miti mikinangiye y'abantu bazaho abazize genocide yakorewe abatutsi bari biciwe cyangwa aho bashyizwe ariko bakaba badashaka kuwavuga imyaka ibaye 24 ariko bamaze gushingurwa muri Nyabihu ni 2177 nta nubwo ari icya kabiri abo bandi ko bitwaga ku manywa ubwo ni imvugo y'ubu ngo bose babireba aho bari kukimutatubwira ngo bashingurwe mu cyubahiro bambu ubese murumva tutagifite intambwe ndende yo kugira ngo duhinduke dusubire ku bumuntu cyane kwibaza mu gihugu cyacu ari politiki y'ubumwe n'ubwiyunge ni nziza pe no gusubira ku isoko navugaga y'ubumuntu ariko se niba koko umuntu azaba abantu baragaceceka kabi agafunga uwo nguwo zahinduka bigenze bite
kuri uyu wa gatanu mu rwibutso rwa Mukamira rw'akarere ka Nyabihu hashinguwe imibiri ibiri yababonetse muri iki gihe cyo kwibuka biyongera ku 2177 bari basanzwe baruhukiye muri uru rwibutso Juru Anastase uhagarariye abarokotse genocide avuga ko muri aka karere hakirimo binangira imitima badashaka gutanga amakuru aratanga urugero rw'ibiherutse kubaho
uriya mwana twakuye hari ejo bundi n'abagabo bahingaga uriya murima ariko ikibabaje basize imibiri amagufa amwe ari hejo uko bahingaga kandi niko bayitanyaga ahavuye amaguru n'amaboko siho twakuye mutwe munyumvira abanyarwanda b'iki gihe abo ariko aho tugeze umuntu akabona umubiri akajugunya akubahiriza ikirayi ntabwo ari umuntu turagira dutere intambwe tuve ubuzimu tujibone
senateri Bizimana Evariste avuga ko hari n'uburyo abatinya ko bakurikiranwa baramutse batanze amakuru bayanyuzamo ariko abarokotse genocide yakorewe abatutsi bakaruhuka intimba baterwa no kuba batarashyingura babo ishavu bamaranye imyaka 24
kintu abantu basabwa gusa no kuvuga ngo twese dukunda igihugu bumve ko ariwe umubyeyi dusigaranye uturebera twese hamwe muri bya bindi twita umuhutu umutwe umututsi ariko rwose nongere mvuge ngo abantu baba bafite amakuru ahantu abatutsi bishwe muri 94 muri genocide y'abakozi mu Rwanda mu 94 batanga amakuru abantu baruhuke bamenye ngo abantu bacu bashyinguwe abantu batera intambwe kuko abisha abatutsi hano muri Nyabihu nta handi bavuye ni abaturage ba hano Nyabihu n'uwababizi kubera ubwoba yenda bw'amategeko niyandika agapapuro areba akajugunya avuga ati hari abantu bari mu cyobo hari ariko abantu bashyingurwa mu cyubahiro
ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga ko abazize genocide yakorewe abatutsi biciwe muri aka karere bakamenyekana ari 2645 abamaze gushyingurwa mu rwibutso rw'akarere rwa Mukamira bakaba ari 2179 gusa abandi bikaba bitazwaho baherereye Claude Ganza Munyamagana Inyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
Naya bonante
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
Aho naba ndi hose se
Nibyo rwose Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika
Mu masegonda 60
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Urabanza yamwumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi igikorwa cyo kwiga no kwemeza itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru cyari gitegekanijwe mu nama nshingamateka kuri uyu munsi wa gatanu nticabaye kuko ibitegeko by'abashingamateka bikenerwa muri icyo gikorwa bitakwiye abashingamateka batowe mu runani amizero y'abarundi base kwinjira mu nzu y'amakoraniro kuko hari umushingamateka yatowe muri urwo runani yakubaguwe byinshi kuri iyi nkuru Remo Zimana ari Bujumbura mu Burundi arabidushikiriza.
Naho bari batonze nkuko bisanzwe abashinga amateka batowe mu runana mizero y'abarundi nibinjiye mu ngoro y'inama ashinga amateka kuri uyu wa gatanu barenga 20 bahisemo kuja kuraba mugenzi wabo Bernard Ndayisenga no kurondera ubutungane ku byamushikiye n'abandi banyagihugu bakubitiwe muri karitsiye Kizingwe bihara mu Ruziba zone Kanyosha ya komine Muho. Pierre Celestin Kumana arongo uyu mugwe w'abashinga amateka runana mizero y'abarundi asaba ubutungane ko bwokora kuko biriko birashika atari bisanzwe. Aha yari kuri zone Kanyosha n'abashinga amateka basangiye umugwe.
Birababaje cyane twegicatuzanye ngaha no kugira ngo tubaze abatware ba hano tubabwire n'ivyashitse kongere kandi dusabe n'ubutungane ko bwogira icyo bukoze kuko mu bisanzwe tumaze kubona ibintu byinshi tuvuga ibintu byinshi aba bantu baraye bakoze ibara bagakora igitero ijoro bakazinduka barabandanya ibitero bakanavuga yuko ata muntu numwe bakontorora bagakubita abantu bakaja mu bitaro bakamererwa uko bamerewe bakubahuka bagakubita n'umushinga amateka bakamuvuma amate bakamucira amate mu maso bakamutaburira agashati murabibonye si kinyegezwa mwabonyene ishati cyafuye murumva yuko ivyo bintu byamaze kurenga ihaniro amazi yamaze kurenga inkombe tugasaba rero kubutungane bukora.
Abajijwe nimba ingingo yo kutitaba ibikorwa by'inama ashinga amateka idahava ihabwa iyindi siguro nko gushaka kuburabuza akazi mu nama ashinga amateka. Pierre Celestin Kumana avuga ko bahisemo igikenewe kuko ubuzima bw'abantu ari bwo busumba byose kandi bamaze kuvuga amakosa kogwa ariko ntahantu
twahagaritse mbere n'ibikorwa hariho n'abatavyakiriye neza mugabo nibaza yuko ubuzima buri imbere y'ibindi bikorwa byose. Ubuzima bw'umushinga amateka bugeramiwe ntawovuga ngo agende mu kigobe yicare ngo ariko arakora ibikorwa kandi hari uwundi mushinga amateka ariko arakubagurwa amerewe nabi ageramiwe hariho abameze nk'abakara ngo twononye akazi. Ibyo rero nkibaza yuko abantu botahura ku buzima bw'umuntu burengeye na kure ibyo bindi byose bishoboka nimba hari amategeko n'ejo yokwigwa na hejya ejo yokwigwa nta kiriko kirapfa mugabo ubuzima bw'umuntu nabwo bugatabarizwa.
Umukuru w'inama ashinga amateka Pascal Nyabenda yemeje ko habuze abashinga amateka bane kugira ibitigiri bikwire acasaba abashinga amateka kwama bitaro bikogwa kugira icyo kibazo cy'ibitigiri ntikize gisubire kwibonekeza.
Yoba yagiye kuraba ahantu haba ingorane hagati y'abanyagihugu noneho haca haba alert ku bashinga amateka basanze basangiye umugwi bagenda yari gutyo bica bituma cyanye na korom bitoroha bitwari tubuze rero abashinga amateka bane kugira ngo dushobore gukora nacyo gituma twama tubabwira yuko igihe cyose dufite ibikorwa ngaha mu n'amashinga amateka ari uko umwe wese yokumva ko ategereza kuza kugira ngo ibibazo dushobora kugira bya korona ibishobore kuba.
Uyarongoye inama ashinga amateka yemeje ko bavuganye n'abashinga amateka batowe mu runana mizero y'abarundi yasabye ko iyo habaye ibibazo bitokurikirwa n'umugwi w'abashinga amateka kandi umushinga amateka umwe cyangwa babiri bashobora gufasha abanyagihugu.
Nkurikiye uko twagiye turavugana na bamwe muri bo kuko na telefoni ye Honorable Bernard turavugana na telefoni ya Honorable Pierre Celestin turavugana nkurikiye uko bameze nibaza ko nabo nyene batatekanye naho biruko sinibaza ko igihe cyose habaye ingorane hagati y'abanyagihugu n'abandi ko ibikorwa ngaha mu n'amashinga amateka twaca tubireka. Birashoboka ko umushinga amateka umwe babiri batatu bashobora gukurikirana igikorwa iki canke ingorane izi zabaye ngo singombwa ngo abashinga amateka bose 20 nabangahe bashe bagira rimwe ku ngorane iba yashikiye abanyagihugu babiri canke batatu baba hantu. Nibyo twatoreye kuvugira abanyagihugu mugabo kandi si cyo cyonyine hariho ibindi bikorwa dutegereza gukora hano mu nama mushinga amateka.
Kiretse uyo mushinga amateka yakubaguwe abandi banyagihugu babiri bakubizwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nabo bavuga ko ari mbonera kure ugwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD bari mu bitaro kuvugwa kuko bababaye. Inkuru ziva mu Kizingwe cya Ruziba zemeza ko byose byatanguye isaha 7 y'ijoro aho ugo gwaruka rwatera ku rugo rwa Felicien Nimbona rwitwaje imipanga. Murunani amizero y'abarundi bemeza ko uyu mushinga amateka rigize gatatu akubagugwa akaba abaye wa gatatu akubaguwe ari muri ugo runani inyuma y'abatowe mu ntara ya Kirundo n'uwo mu ntara ya Rutana. Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika.
Kuvugana ibibazo by'ubutunzi mu karere hamwe no kurabira hamwe ingene ingorane zihanze ibihugu byo muri Afrika yo hagati zotoregwa umuti nibyo umukuru w'igihugu cya Gabon Ali Bongo Ondimba mu rugendo rwiwe mu Burundi kuri uno wa gatanu yavuganye na mugenzi we w'u Burundi Petero Nkurunziza. Ibindi kuri uwo mubonano tubishikirizwa n'umenshi makuru w'ijwi ry'Amerika mu Burundi Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye hafi urwo rugendo.
Indege yarirewe umukuru w'igihugu cha Gabon yashitse kuri no wa gatano ku kibuga cy'indege cha Bujumbura n'isaha 6 z'umurango zibiri minota mikeyi ahejeje kwakirwa na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abandi bategetsi asanzwe arongoye umuryango wa Afrika yo hagati ujejwe ubutunzi n'abo byagendanye nta kanya bamaze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cha Bujumbura baciye bagana ikirimbo umukuru w'igihugu cy'u Burundi akoreramwo ahabereye umubonano w'abo bakuru b'ibihugu wamaze hafi amasaha 3 uwo mubonano urangiye ari bongo yabwiye bamenyesha makuru icamugenza mu Burundi
j'ai entamé une tournée dans tous les pays d'Afrique centrale il y a déjà quelques semaines voire un mois et donc il me reste
ari bongo ati naratanguye ingendo mu bihugu vy'akarere kuva ntowe ngo ndongore uwo muryango hari hasigaye gusa u Burundi na Cameroon uno munsi naje kuri Petero Nkurunziza kugira tuvugane nguko nabivuganye n'abandi bakuru b'ihugu twumvikanye ko nogendera buri gihugu kugira twegeranye ingorane zose ziduhanze
d'etat et qu'on ait le temps de réellement aborder tous les problèmes
umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabo yashikirije itangazamakuru ingene yakiriye urugendo rw'umukuru w'igihugu cya Gabon perezida Petero Nkurunziza yakuye ibizigizigi bamwe mu Barundi bibajije ku rugendo rw'uwarongoye umuryango wa Afrika yo hagati mu by'ubutunzi rufitaniye isano n'amatora yimirije mu gihugu
ibibazo cyane cyane by'akarere turimo ibibazo cyane cyane bijyanye n'amatora n'akarere kagaze kujya mu butunzi ibyo amatora nabyo biraba ibihugu bwabyo si kintu kiraba ibihugu byose nuko bijyanye ku bwigenge bw'igihugu yaba ari gusaba ibijyanye n'amatora cyangwa ugutunganya ibindi bikorwa biraba ubwigenge bw'igihugu muri icyo gihe abandi bose barakurikira gusa amakandi bagashyigikira ibikorwa yuko bijyanye n'amatora biraba abarundi bene bwo umugabo akarere karaye hasi karakurikira agashyigikira nuko byaba bigenda mu bindi bihugu
iruhande gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi na Gabon umukuru w'icyo gihugu yavuganye na Petero Nkurunziza ibijyanye n'ubutunzi n'ingene bwo tera imbere amenyesha makuru babajije umukuru w'igihugu cya Gabon ingene agiye gutorera umuti ingorane ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda
mais nous avons suffisamment d'expérience en Afrique la première consiste à celle donc un de l'écoute deux du dialogue
aribo ngati turafise uburambe muri Afrika na cyane cyane kubijanye no kuganira ku bantu bafise ugushaka naco buza dushika ku muturama w'izo ngorane ivyo rero turabizi dutegerezwa kubitorera umuti ikiduha ingufu nuko hari shaka byo kuva muri izo ngorane
sur région le désir de dépasser un certain nombre de ces problèmes là
ukibazo kijanye n'ingorane za politique mu Burundi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza afite kuna kibona afatiye no kubindi bihugu yahaye ino nyishu abamenyesha makuru
nabo yajanye no kurangira ibibazo bihanze abarundi kuko n'ibindi byose byo mu karere no kwisinzira muri Amerika ari ibibazo ingora yari ibibazo mu Burundi yari ibibazo mu Bwongereza ari ibibazo muri Tanzania ari ibibazo muri Congo ari ibibazo mu Burundi bazo n'umuri kabo biriho n'ubarezo yuko twese turabise ibibazo mugabo imana turemeye kugira ngo tubitorere umuti icyo tuma rero duhuye rero nakajye guhanahana ibyiyumviro kugira turabe umuti twotorera ibibazo biri mu bihugu byacu n'ubwo ibibazo yuko mu Burundi hari ibibazo ibibazo bigize n'uno ku isi atari ibibazo ni icuru gusa
urugendo rw'umukuru w'igihugu cya Gabon rwarangiye kuri no gatanu nyene kuko gwara ubwo umunsi umwe Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Mbere yo kurangiza ibiganiro byacu byo kuri isaha twibutse mu cyamake amakuru makuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze rero isi twabwiye ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifatiye mu gahanga no musiko wa gatanu James Comey yahoze ari umuyobozi w'ibiro bijejwe itohoza ibyaha FBI Trump yavuze ko Comey ari umubeshyi ateye isesteme twabwiye kandi ku ishyirahamwe mpuzamakungu rimenyesha ko rishimishijwe n'inyishu ikomeye ku kamo ryateye k'imfashanyo igenewe Repubulika iharanira demokarasi ya Congo Tongeye tubabwira ko Leta y'igihugu cya Uganda yatangaje no musi wa gatanu ko ishobora kwakira abanyafurika 500 barondera ubuhungiro bavuye mu gihugu cya Israel Israel ishaka kwimura abanyafurika 2,000 bagizwe cyane cyane n'abanya Eritrea hamwe n'abanyasudani Leta ya Israel itangaza ko binjiye ku butaka bwayo mu buryo budaciye mu mategeko bakunda umupira w'amaguru twagiye ko tombora kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye mbere mu karere k'Iburaya yabaye no musi ku wa gatanu mu Swiss Real Madrid yo muri Espagne izohura na Bayern Munich yo mu Budagi mu gihe Liverpool yo mu Bwongereza izokina na AS Roma iyo mu gihugu cy'Ubutaliyani
urakoze Fidel inshuti mwese mukunda radio y'u Amerika ibiganiro twateguriye kuri isaha birangiriye ngaha tubonye kandi akanya ko gushimira bagenzi bacu Debeyehu yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro amakuru naho mwari kumwe na Aloise Bigirimana
hamwe na Fidel Niyongabo mugira ibihe byiza mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu radio y'u Amerika